Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda mu karere ka Kisoro turi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nininahazwe. Mu Burundi umumenyesha makuru Jeremy Misago akore ikinyamakuru cigenga iwacu yaburi wirengero kuva ku munsi wa gatandatu turabigaruka ko handi hato naho muri Konga bari niyo mu ikambi ya Murongwe iri mu buseruko bavuga ko ubuzima bandanya kubagora bivuye ku mvura itagwa.
Kubera izuba ryabaye ndase rikaka cyane imirima yose yononekaye
byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera tuye ngaha Murongo wacu ubufu twaratubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Murongwe muri Make. Turagaruka ku intambara ibandanya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati ya FRDC na M23. Twongere tubabwire n'iby'ubutungane bwa Afrika y'Epfo bwasabye ko Jacob Zuma yahoze ari perezida w'icyo gihugu asubira gufungwa. Umutingiti w'isi muri Indonesia wahitanye abantu barenga 50 ukomeretsa abandi amagana wasenye amazu menshi. Nugurana amakuru na mugenzi wacu Eje ni Mukankusi atubwira ibindi kuri no nkuru.
Uwo mutingiti wa gatanu n'ibice bitandatu wabaye mu ntara ya Java uyu munsi kuwa mbere. Abatabazi barimo gushakisha ababa barusimbutse baba bafatiwe mu bisigazwa by'amazu. Guverineri wa West Java Ridwan Kamil yemeje ko abantu 56 bazize umutingito wari wibasiye umujyi wa Sianjur mu birometero bigera muri 75 uvuye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Jakarta, aho amwe mu mazu yajegeye kandi abantu bari bari mu biro bakaba bahungishijwe. Redwan yabwiye abanyamakuru ko amazu menshi yaguye andi yasenyutse. Yakomeje avuga ko hari abaturage bafatiwe mu bice byitaruye, bityo bakaba bumva umubare w'abakomeretse n'uwabapfuye uzagenda wiyongera. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiza cyavuze ko abantu 23 bashobora kuba bakiri munsi y'ibisigazwa by'amazu. Amazu arenga 1,700 yangiritse kandi abantu 3,900 bavuye mu byabo Isianjur, nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ibyo biro Abdul Muhari. Umuriro w'amashanyarazi wacitse kandi byaburijemo ibikorwa by'itumanaho. Herman Suleiman, umuyobozi wa guverinoma Isianjur, wabivuze yongeyeho ko abantu mu karere ka Chugenang batabashije kuhava kubera ubutaka bwatengutse bugafunga umuhanda.
Ejo ni Mukankusi tugukengurukire. Ibisasu byasubiye kuraswa hafi y'ikibanza gitanga umuyaga nkuba ufatiye ku buhinga bwa nucléaire muri Ukraine ahitwa Zaporizhia byasubiye gutera impungenge rero ku vyerekeye umutekano muri ico kibanza. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo adufite ibindi kuri no nkuru.
Ikigo cy'umuryango mpuzamakungu kijejwe amasoko ntanganguvu afatiye ku buhinga bwa nuclear cyatangaje ko gifise imigambi yo kugira amatohoza uno munsi kuwa mbere mu kibanza gitanga umuyaga nkuba ufatiye ku bwo buhinga cya Zaporizhia. Ni nyuma y'uko ibisasu bimaze iminsi ibiri biraswa muri icyo kibanza bisubiye gutuma haba impungenge nshasha ku bishobora gutuma ibara rigwa muri icyo kibanza. Ibitero bikoresheje ibisasu bikomeye bya nyuma byakozwe muri icyo kibanza birimo ibyabaye ku munsi w'Imana umuyobozi mukuru w'ikigo cya ONU Rafael Grossi yatangaje ko naho ivyo bitero bitagize ingaruka ziboneka ku vyereke umutekano mu kibanza cya Zaporizhia vyabereye hafi yaho cyane. Yamenyesheje ko uruhande rwa rwo rwose ruriko rurasira isasu muri icyo kibanza ruriko rugeramira ubuzima bw'abantu batari bake. Ukraine n'Uburusiya vyagumye vyagirizanya ku vyereke ibisasu biraswa hafi y'ikibanza cya Zaporizhia. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya yabwiye abamenyesha makuru no munsi kuwa mbere ko ibindi bihugu bikwiye gukoresha igihe gara rucaze kugira bifashe guhagarika ibitero muri ico kibanza. Mu gihe Ukraine iri kihangana n'igihe cyo bukanye bukomeye, Uburusiya bubandanya kugira ibitero mu bibanza bitanga umuyaga nkuba n'ibindi bibanza bifitiye akamaro gakomeye Ukraine bakoresheje ibisasu bikomeye by'amamisile byatumye umuyaga nkuba ucika kubanya Ukraine miliyoni n'imiliyoni.
Fidel Niyongabo ucubandaniriza muri Afrika y'Epfo aho sentare yiyungururizwamo imanza y'ico gihugu yategetse uno munsi kuwa mbere ko Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo asubira mu munyororo.
Iyo sentare yategetse ko Zuma yari yarangije icese igihano cyo gupfungwa amezi 15 kubera yakengeye sentare asubira mu munyororo inyuma yuko irekugwa giwe mu mwaka uheze bifatiye ku magara yiwe byari biciye kubiri n'amategeko. Jacob Zuma afite imyaka 80 muri iki gihe yagiwe mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2021 n'icyaha cyo kwanga kwitaba umugwi ujejwe amatoza kuri ruswa igihe yari ku butegetsi bwiwe muri Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 n'umwaka w'2018. Ipfungwa ryiwe mu kwezi kwakurikiye ryatumye haba uruhagarara no gusahura byahitanye abantu 350. Amezi abiri nyuma yaho yararekuwe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe. Sentare yungururizwamo imanza ibona ko irekugwa rya Zuma ryari rikiye kubiri n'amategeko. Abahinga mu byerekeye amagara y'abantu bari babonye ko Zuma atarakwije ibisabwa kugira arekugwe. Yamara umukuru w'ibohero yarapfungiwemo yaramurekuye inyuma y'uko yihojeje impanuro z'umugwi w'abajejwe ubuvuzi mu ibohero yarimwo. Sentare yungururizwamo imanza imenyesha ko umukuru w'ibohero Zuma yarapfungiwemo atampamvu yarafise yukwihoza ibyashikirijwe n'umugwi w'abajejwe ubuvuzi muri iryo bohero. Iyo sentare itangaza ko hisunzwe amategeko Zuma atarangije ikiringo ciwe cy'umunyororo cy'amezi 15 yari yaciriwe kubera izo mvo. Imenyesha ko ategerezwa gusubira mu munyororo mu ibohero byo mu ntara ya KwaZulu-Natal.
Barakoze bagenzi bacu ejo ni mukankusi na Fidela Niyongabo ku makuru y'igano hino kwisi baje kudushikiriza ayo muvise nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Haya mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuri no nkuru yivunaguye mu Republika Demokarasi ya Kongo. Ingwano yabandanije hagati ya FRDC na M23 naho hategereje ibiganiro ku mpande zombi. Kuri no wa mbere M23 yafashe uduce twa Kabizo Gisharu ni muri sheferi ya Bwito ndetse Katwiguru na Busenene ahere na Rubero. Ubuyobozi bwa Kongo rero n'umugabo ntaco buratangaza kuva ingwano itanguye mu gatondo kuno munsi. Kurundi ruhande abanyagihugu baba mu duce M23 imaze kwigarurira baratakamba bitewe n'ubwicanyi ndetse n'ubusuma bukorwa nabo barwanyi. Ivyo M23 irabihakana yivuye inyuma. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere ku buryo burambuye. Mugihugu cy'u Burundi na nabice ku masonga nkitangura hari umenyesha makuru kinyamakuru cigenga iwacu yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi twa rahita usozereye. Kinyamakuru akorera n'umuryango wiwe bemeza ko uwo yitwa Jeremy Misago bamubuze mu bushobuzwi n'amategeko kugeza ino saha. Mugenzi wacu Eloge wirika neza adufite ibindi kuri no nkuru.
Aba bahinzi bahinga Kaseke, Mbreadra, Karongwe na Katanga bavuga ko imwe mu mirima yawe y'ibigori, ibishyimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muradutunga murumva ko inkuru twasavye mu buhinga bw'ivyuma atari bo baduhaye. Turagaruka ko handi hato iyo mwariko murumva yari ya Vedaste Ngabo agiye kutubwira ku kibazo c'imvura mu ikambi ya Murongwe iri muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abarimyi bari muri iyo kambi yo Murongwe muri Republika Demokarasi ya Kongo bavuga ko biriko bibagora kubaho. Vedaste Ngabo atubwire ku muri ino nkuru.
Aba bahinzi bahinga Kaseke, Mbreadra, Karongwe na Katanga bavuga ko imwe mu mirima yawe y'ibigori, ibishyimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa.
Kubera izuba ryabaye ndaserikaka cyane imirima yose yononekaye, nta kintu na kimwe tugikora. Hamwe rero n'ubuvyo izuba ryabandanye tubona ko dushobora gushyira mu bana kwe.
Michel Kabongobongo ni umuhinzi wo mu kambi ya Murongwe yari afite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma ya imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko.
Ibiciro byaraduze bivuye ku iburagimvura kubatwe ngahe mu rongi wacu. Ubufu twaratubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko na munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu. Ikigozi cy'ibiharage twaba twaratukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu. Ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu. Umuceri twaratugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu twatugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Turabona ko hari ibibazo. Ibibazo ni ukuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo A mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituka.
Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka. Ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni.
Iyo mfashanya hasi iza ikebye igitebye rero tuca mu gihe tuba twarateye twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca dukoresha kuza turajya amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afite amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guhaye ibihumbi cumi cumuha cumi na bitanu aya mafaranga rero niyo ucuze urahereza abana kugira ngo bajye.
Nahimana Matias ni umwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye.
Nk'akarorero je nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye. Nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tugaca tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu. Ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage byarumye byose byumye rimwe.
Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'ihinga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Buvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Vedaste Ngavu, Ijwi rya Amerika, Buvira.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yacu yankuna inabemereye umenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga mu Burundi iwacu Jeremy Misago. Ivyo biracara mayobera ku batandukanye ntayibazi ahari. Turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Eloge Uri Kaneza ariko aradukurikiranira na ino nkuru. Eloge Jeremy Misago, amakuru yo yanyu mufise naya.
Ego mujyana makuru yo yanyuma dufite ya Jeremy Misago nuko n'ubu atawuza hasi gusa byarungitse ubutumwa muri video avuga yuko ngo atakibazo afise mugabo uri kurayiraba mu bisanzwe. Iyo video ni video iboneka ko nahavuga ashobora kuvuga ibintu yatamitswe cyangwa abivuga kubera iterabwoba kuko avuga ngo ntazi ingene yisanze ahari. Tusubi inyuma gato Diane, twibutse abantu yuko Jeremy Misago yaburiwe irengero ku munsi wa gatandatu w'iyindwi twaraye turangije yategerezwa kuja iwabo muri Kayogoro ni mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Yaja yaragiye kwerekana uwo bazubakana ku itariki ya gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri kuza nk'uko ubutumire bw'ubugeni bwiwe twabonye bubivuga. ariko rero akavuga ati yewe nisanze navuye Bujumbura urumva umuntu akuze avuga ati nisanze nkuko mengo ni umwana w'igitamba mbuga babatwaye haba harimo akantu niko nobivuga kadatomoye munyuma akavuga ati nshobora kuza uyu munsi ni kuvuga uyu munsi ku wa mbere ku mugoroba cyangwa ejo mu gatondo ati byanshikiye niye nisanze aho hantu ibyo bibabwira ninaza akaremesha abantu mugabo ubona yuko aho hantu hari anakebaguzwa.
None Gaeloge uvuga ko yaragiye kwerekana bazokubakana hama mu nyuma kaza kuboneka avuga ati sinzi uko nahashitse umuryango uvuga iki amakuru yiwe ya nyuma bayaheruka ico gihe agomba gende nimba mwashoye kuvugana na bamwe mu muryango
amakuru yiwe abo mu muryango ya nyuma bavuga nuko nabo nyene hariho bamwe ngo yavugishije arabugisha arabwira ati mureme ndakomeye ntaco nabaye hanyuma ikindi nakongera ko nuko ku rubuga rwe rwa WhatsApp njyewe nsanzwe ndarufise yanditse ko amajambo menshi arimo amajambo ndoramana aremesha abantu yuko ataco yabaye hanyuma ariko itelefone yiwe jyewe nayihamagaye ko kuva mu gatondo hanyuma irasona mugabo nta muntu ayitaba ni ibintu navuga nti nkuko wayivuze n'amayobera muhinga mu bijyanye no kumenyesha amakuru twavuganye mu kanya gaheze igihe twatunganye inkuru yatubwiye ati biratangaje ingene mu gihe nk'iki umenyesha amakuru Jeremy Misago yihutira gukora video yereka abantu abajyango inshuti n'abo bakorana bahumuriza aho kwihutira gutaha imuhira iwe kugira ngo bamubone ati cyari gukorwa cyari kwihutira gutaha muhira gusumba gukora video.
Ikinyamakuru akorera iwacu hari ico cagutangarije utegura inkuru
ikinyamakuru iwacu kubejo nk'abandi bose cyamenyesheje yuko umunyamakuru umukozi wacu yaburi urengera kuva ku munsi wa gatandatu uyu munsi cyasohoye itangazo kisubira kumenyesha yuko n'ubu gifise ari uko ataraboneka ahari ariko cyashyizeho ko akantu kiti turashimira cyane igipolisi ku kuntu turi ko turafashanya mu twigoto ku murondero
hanyuma polisi na igipolisi
mutima ariwe ajejwe inganda zo mu kinyamakuru kigenga iwacu nibaza ko nawe nyene yari muri byinshi muri urwo rwego rwo kurondera yambwiye muri makati turacyari mu byambo
hama polisi nayo ikavuga iki
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Gedehende Uwimana yabwiye ijwi ry'Amerika ibiro by'i Nairobi yuko aya makuru y'iburwa ry'umumenyesha amakuru w'ikinyamakuru kigenga iwacu inzego z'umutekano zamaze kuyamenya avuga ati igipolisi kiriko gikora akazi kijejwe nihagira bishasha biboneka turabibamenyesha.
Urakoze urakoze ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza gusubira amakuru yacu ari imbere.
Urakoze nawe Diane.
Muzika Amerika kazi kimura kumvise na kabara alikira imikino ibandanya kwera mugihugu cha Qatar n'inkino z'igikombe cy'isi mupira w'amaguru ijwi Amerika ririyo abaringa bakurikiranira na hagufi izizo nkino ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi ariko arabikurikirana nawe nyene Etienne mwiriwe
Diane wewe neza nkuko bivuze twajya mu menyesha batwumva ko ubu tuvugana n'umunsi wa kabiri igikombe cy'isi kibera muri Qatar mu mukino maze kurangira mu kanya gashize ikipe y'Ubwongereza isinze igihugu cya Irani na kayabo bibitego bitandatu byose kuri zero umukino navuga ko wari ukaze werekanye ko ku ruhande rumwe Ubwongereza bwinjiye mu mukino w'isi buhagaze neza rwose kubera ko ibitego bitandatu ni byinshi cyane byagaragariye cyane mu bakinnyi bamwe nabo bakomeye cyane b'Ubwongereza barimo uwitwa Bukayo Saka ndetse na kapiteni w'ikipe y'Ubwongereza Harry Kane. Twabwiye ko umukino w'Ubwongereza na Irani uhagaze mu gihe twabwa nk'iminota nka 20 hafi n'itanu kubera ikibazo cy'abakinnyi bakomeretse ndetse n'imani y'ikibazo cy'ibitego bitumvikanwa neza harimo penaliti Irani yateye bwa nyuma yabanje kutumvikanwa ariko ikaza kwemerwa bigatumira n'ikiriya bitego bibiri kuri bitandatu by'Ubwongereza. Undi mukino twabwira urimo kuba nuhuje ikipe y'igihugu cya Senegale n'ikipe y'igihugu cy'Ubuholandi umukino ugiye gutangira iminota 20 hafi igezweho twabwira ko Senegal ubu ikina uyu mukino w'igikombe cy'isi bidafite kapiteni wakomeretse Sadio Mane byagaze ariko mu cyumweru gishize yagize imvune itatuma akomeza gukina umukino w'igikombe cy'isi dusubiyemo gatoya ku mukino w'ejo watangije iri rushanwa rya Mundial kompetisiyo y'umupira w'amaguru ikipe y'igihugu cya Equateur nayo yafunguye imikino y'igikombe cy'isi itsinda ikipe ya Qatar yakiriye imikino y'igikombe cy'isi ibitego bibiri ku busa ibitego byo byatsinzwe na kapiteni w'ikipe ya Equateur Valencia ni umusore ukiri imbere cyane ufite imyaka
urakoze hanyuma uno munsi mikino iza kuba igarukiye ngaho canke amakipe andaza guhava kina naya
mukanya kandi Diane nibyo koko mukanya kandi umukino ukomeye twategereza no mukino uza guhuza ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikipe ya Pays de Galles wizaha iyo mu Rwanda ndumva aravuga ari mu masaha 2:00
urakoze cyane gose Etienne Karekezi turaza kongera amakuru yo hanyuma turabaho bizoba bigeze Kadeke Nkundikije nawe twakirire nimbona Pierre Kidumu Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu aragaragabira hamwe ivy'umuziki muri rusangi bibanda cyane gose ku gihugu cyo mu Burundi
mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'umucuranzi umuziki kiranganywa mu Burundi no mu bindi bice bitariki byo muri Afrika ukuntu umwuga wo gucuranga umuziki wifashe turaja kuyaga ku kuntu muri iki gihe mu Burundi bigaragaza ku muziki wateye imbere cyane kandi n'abacuranzi bagwiriye byongeye uko abacuranzi b'Abarundi baguriye mu gihugu hagati ni nako bagwiriye no mu bihugu byo mahanga kandi n'ibitaramo batunganya ugasanga bitabwa cyane uyu munsi rero turi kumwe n'umwe mu Barundi bacurangira hanze ariko batibagira igihugu cyabigarutse kuko yama yagiye gucurangira mu Burundi hamwe no kwifatanya n'abagenzi biwe babacuranzi turi kumwe na Jean-Pierre Nimbona azwi cyane ku izina Kidumu Kibido uyu mucuranzi rero Jean-Pierre Nimbona umucuranzi azwi cyane gose mu Burundi akaba yateramisha ibiganiro bikomakomeye aho ari mu gihugu cya Kenya i Nairobi akaba ariho afite na studio yiwe y'umuziki Jean-Pierre Nimbona arakunda kandi kuja mu Burundi guteramisha ibiganiro no kwifatanya n'abandi bagenzi biwe mu bitaramo bitandukanye ku mu bihe bitandukanye kandi akaririmbo kiwe kanyuma aherutse kuririmba yakaririmbye mu Kiswahili akakabariro kitwa Tucheze Rumba Mama kunywa maziwa Mama nakuwaza kila nikiona picha yako unanipa mawazo nikituma ujumbe mfupi kwa simu ya rununu yako unanipuuza Jean-Pierre ni mbona Kidumu Kibido muraho murakomeye
ni sawa
ane vyiza cyane kuvuga ku karimbo kawe gashasha Tucheze Rumba nashaka mutubwire icivugo ika nkuko bavuga mu gifaransa tema muri ako karimbo ni iyi
icivugo nariko ndikongerageza kwindinga umukunzi ndamubwira yuko twofata ibidutandukanye tukabishyira iruhande tukafatitambira rumba gusa kugira ngo ishavu turite kure hanyuma turaba urukundo rwacu dutambe duhoberane nta kundi
urukundo ni ikintu cyiza cyane rwose ni kuki mwahisemo kuririmba mu Giswahili
Giswahili mu bisanzwe je aho mbamba mu gihugu cya Kenya abanywanyi sigaye mfise bakira Abarundi gusa hanyuma uraje bavuga Giswahili ni benshi harimo n'Abarundi nyine harimo n'abantu bo muri Congo yo mu buseruko harimo n'abantu abatari batari bake babaganda n'abanyarwanda barumva igiswahili barakivuga rero ugashyiramo batanzania ugashyira narabonye no muri Komoro hari abakivuga mbona muri Malawi hari abakivuga nabonye muri Mozambique mu buraruko bwaho bakivuga ndavuga ndi eh igiswahili bwaundi kirakomeye hari n'umunsi nagiye muri Afrika y'Epfo mbona abapolisi ku kibuga cy'indege ariko barakimvugisha ndatangara no kurinda avuga ni eh igiswahili si umucezo bwaundi n'ururimi rukomeye cyo gituma je na cyenda gihitamo
ni nziza cyane rwose aho rero i Nairobi muramaze igihe kitari gito ndibuka haraheze imyaka irenga 15 mvuye mu Burundi jewe mvuye mu Burundi nciye i Nairobi ndiye ku indege ntwara muri Amerika naciye kuraba ikamwa twereka gukorera aho mvugiriza muziki muraduha ikiganiro gikomeye cyane rwose twashobora gukoresha muri radio y'u Amerika ikintu cyabatumye muba muri Kenya aho i Nairobi mu gihe kirekire kingana gutyo n'iki
bo jena haje mvuze amakume ya 90 yari imyaka ya 90 amakume yari yatanguye kubera ndavuga cya president y'igihugu cy'u Burundi so gize ndi wakona mu mwaka w'icumi u Burundi hanyuma kwiga byarangoye gushika no ntangura kwiga mu Magembera ahora nibwo muri college Ngagara ntangura kwiga college Gisenyi hajya muri quartier industriel Bujumbura hanyuma muri mandaba oriente mu Kayanza hanyuma ibintu rero by'abanyeshuri byo gutangura kugandagurana mu madoritoire cyatse bituma kalisa mbona uko byabi ndiko bitoroshe hanyuma hari amaze kuba makatiye yigabuye mu moko ibintu ngibyo rero ndavuga ni aje no shobora kansa muri Tanzania ndahaba mu mwanya muto hanyuma nsanga ngabu kingu cya Kenya ariko nariko muri kindoto yanje y'umuziki gusa hari mu 1995
yego be
navuye mu Burundi ni project scientifique ngiranje muri seconde
urumva igihe ni kireke cyane rwose kuvyerekeye umwuga wo kucuraranga byaraboroheye kugira ngo mubandanye ikamuronke n'abashigikira
igitangaje rero mu Burundi jewe nacuraranga gake kuko nari umwana afunzwe n'abavyeyi nari umuntu ibintu byose nabigera kuri papa iwe yakora urazi imiryango yacu mu Burundi kwimeze wasanga umubyeyi akora yaba ari umubyeyi kwari so wawe ugasanga niwe akora gusa hanyuma acuraranga gake gashoboka hari orkestre twari dufise mu Burundi dukinama hari yitwa Imvumero hanyuma muri 94 nari maze kwinjira mu mugwi witwa Imboneza icyo gihe imbere y'imigambo nyinshi twahora dukorera ikona ariko amaguma aratangura atanguye hamaze kuba imigambo myinshi tuba tumaze kuba abantu bimenya mu kwironderera tuvuze ajya kuri Sursedinir tule dimanche Sursedinir Meritier hanyuma nza kwiyunga n'abandi basore mu magume hajya mu kambwe kuri Centre Jeune dukora umugwi witwa Electric Power rimwe mu ndwi nahone hanyuma ndavuga ndi hano ndi bishoboka kwiga biragoye kubandanya biragoye reka rero sasa ngerageze guhunga gato ndahunga nje muri Kenya nashoboye guhura n'umurundi n'ubu tukiri kumwe avuza gitari basi akiye nsanga dukoranye kandi
ego me kubyerekeye ukuntu wandanye uwo mwuga i Nairobi turabigafa ko ariko ndabona hariho abanywanyi benshi cyane rwose barindiye ko reka bagushikiriza ivyiyumviro n'ibibazo reka dutangurire kwa Twagirayezu Marc mwiriwe neza Marc
mwiriwe neza Frederike n'umutumirwa ndamuramukije
yarakumva
ndashaka kumubaza ikibazo kijyanye n'iterambere ry'umuziki iyo muri iki gihe turi muri nge nitwa Marcel ndi Kigali mu Rwanda muri iki gihe turi kubona uburyo abakobwa cyangwa se abasore bari kwambara hafi ya ntaho kugira ngo umuziki wabo utere imbere deja no muri iminsi hari umukobwa w'umurundi kazi uri guhiganwa mu marushanwa y'ubwiza imyenda yambaye ku mbuga nkoranyambaga zatumye igihugu cyawe cy'umurundi minisiteri ifite umuryango ifite umuco mu nshingano n'abahe byamagaje none nk'abasari abaririmbyi kugira ngo umuziki wabo utere imbere mushaka kwigana Amerika handi babyina bambaye ubusa mwebwe mufite gahunda ki cyangwa mufite intumbero bwoko ki itiba musigasira umuziki wanyu ariko kandi unahujwe n'umuco w'ibihugu mukomokamo ugasanga so indirimbo umuziki mwiza ariko kandi n'iyo abakobwa bambaye neza biyubashe bikwize ibyo umuco ushaka ese ntabwo bikurikijwe n'uko umuco w'ibihugu utegekanya ntabwo bizababera intanga n'uko umuziki wanyu uratera imbere ese muzemera guca ukubiri n'amategeko y'ibihugu byanyu bitewe n'umuco kugira ngo mukore umuziki uhitinze ku rwego mpuzamakungu kuko iyo abanini bafatira akarorero muri Amerika none namwe ndabona ariyo ntendaro mushaka kuganamo ese mubona
inyishu kuri ibyo bibazo mushobora kuzisanga kuri wezitatu akaburungu radiyacu ve wa akaburungu com Diane nazo nijye twari kumwe kuri mikro bakoze bamfashije mu buhinga bw'ivyuma mugire umugore wa mwiza.